mwagiza kuva baho narigira yiba narimwe mugabe ingeso nzi asiste arasiste ingeso yo gushurashura nimero iyi imwe
uno mukenyezi adrena na imana yitabye imana kuri wa kane mu ijoro yararwariye mu bitaro kwa Khaled mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura nk'uko ijwi rya Amerika ryamenyeshejwe n'abamwegereye umukenyezi na imana yamenyekanye kubera ubukerebutsi y'ubwira n'impano yiwe yo gutwenza baba bakiri bato abakuze mbere n'abageze mu zabukuru baba basirimu canke banyarucari irerese yamenyekanyemo yitwa ninde icya kuri radiyo na televiziyo z'igihugu ari mu bayuguruye mu 1981 ku mbuga nkoranyambaga z'abarundi cyane cyane kandi n'ibindi bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini hari abantu bumva ururimi rw'ikirundi kuva inkuru y'urupfu rw'ibimenyekanye abatari bake bahanahanye za videwo ziwe harimo nk'iyi yakinye ayishyira Sony
reka ndaguteye inkuru uhawe na pati atekera ababikira babona uko
aho mubagu hari izindimo rero
wewe unkoroke
kuruka kwa hiki uzuni hatuita prezida wa Burundi ya zahisa nda isi imie ya nisagira ti tuwa kila nywaro mwinshi urufu rungu kini uangira na wawile resi ni inde mupaso ni atakirene na himana Burundi urabuzi nhori sisi mhano mkutangi mhanuro iwiki ishije mungu tukwenza wanu tulahoji ni mrujango uyu wa marasko ala kini umu rungu ni inde na wakunzi viyu zedresi ndihe vula ni mbuo kila yako mine giheta muna ya gitega hakati na hakati Burundi aliki ichalocha wa kini wani inde afatanya kuigende la baki na nyakiru mga na hingi tanga za tumu kini
wabona koko kwivyo yakinye yishize mu kibanza cyo wundi muntu nimba ari ico twita kwikumagura ngaha kwerekana gashabu nimba bisaba kuriro ukarira kinyi nacyo hariho amajambo yihariye wewe yavuga n'abantu benshi bagiye bafatirako
kubwiwe ntanke kadrene na himana nimboneza mu bakinyirire rese mu Burundi
ega bakinyi ni benshi ngaha mugabo je no mufata mu bambere kuko mufata yuko yari nk'umuntu w'umurimyi asanzwe ataciye ku ishure w'impano yari afite ararengeye n'abantu bamwe baciye ku ishure bari muri kintu gifata cy'amarerese
je bakizimana kindi cy'amamare cy'umukinyi azwi ku kazina k'ubuhizi ka kireko yabwiye ijwi rya Amerika ko kubura Adrienne bisa n'ijuru ryubamye ku murwi wa ninde abereye icegerera cy'umukuru wawo
twaraye tuguye mu gahundwe tubabaye icyaranze Adriya rero yari mboneza yari ararivonye yaranzwe n'ingene yarabangutse ingene yakinye neza ingene yakunda abandi yagamburukira abamutwara Adriya n'ukuri yari umubyeyi turabuze umufasoni w'ijunja n'ijambo umuntu w'ibanga ntange ku by'akazi ntacyo twamukemako
Adriyani na imana yakinye ibintu byose hamwe ya umufasoni yahanura umunega wiwe n'abakiri bato
hanyuma rero anje banyakugira amahoro ngo yahora yitwa ngo n'umugabo wanjye ibyo by'ubusuba bamwagiriza kuva baho narigira yiba narimwe mugabe ingeso nzi asiste arasiste ingeso yo gushurashura nimero iyi imwe ese nari ko ndambagirika ngo niko ndondeza amayoga mukama ngo buca ubwenge naho ujya ubwabwiye kumama nuko ugasha
Ahandi naho yakinarishira Sony ikaru hari we.
Abandi muri kera gateka. Reka ndaguteye inkuru. Uhawe na pati. Atekera ababikira babona uko.
Aho mubagu hari izindimo rero.
Wewe. Unkoroke.
Mu minsi y'uburwayi bwiwe yamenyeye mu kwindwi 2018 yamaze gupimwa indwara y'isukari nyakwigendera yaganirije ikinyamakuru cyo mu Burundi cyitwa Jimbere yakibwiye buri kintu ninde cyamubwiye akamaro n'uko yemera kireko nk'icyamamare na kireko yemereye ijwi rya Amerika ko byamurwa neza cyane ukinana na Adrienne
nka jewe bahora mwita umugore wanje bambaza ko twubakanye nanjye nkavuga nti oya twubakanye mu biganiro ni ukuri jewe namukunda turiho turakina kandi n'abandi bamukunda urazi ko namwita mama w'umukondo
dedirete ndihebura nawe nyene asanga habuze Burundi bwose
umuryango wabuze gusa oya ni igihugu kibuze kuko sinibaza ko tuzosubira kuronka uwundi Adrienne w'amajambo nkajya w'impanuro nkabyijya asanzwe sinibaza yuko umuryango urabuze nibyo muri rusange abakinnyi barabuze ariko n'igihugu kirabuze kuko sinibaza ko tuzosubira kuronka Adrienne ntabyo mbona ko kubera ko nibyo impano zirahari ariko nka Adrienne twari tuzi sinibaza ko azosubira kuboneka
Adrienne na imana yari yavukiye ku musozi wa Rweru zone Kabanga muri komine Giheta y'intara ya Gitega hari mu 1957 umupfasoni w'abana batanu n'abuzukuru batabwitigiri yari yabiriwe mu kibuga kibano umwe mu bana yibarutse muhere bikore nato niwe wenyene yamutoranya umwuga kubera kumenyekana cyane Adrien yakinyishwa kandi cyane mu migambi ya leta n'amashuri hamwe yigenga cyane cyane mu dukino two gukangurira abantu kwitabira imigambi y'iterambere no kwirinda indwara yaramamaye ku buryo bw'amaradiyo hagati mu gihugu yamusaba kuyamamaza. Ero jauri kaneza, iluja Amerika.